Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Chuti bagenzi tubahaye ikaze mu kiganiro yaga mugishikirizwa na Jewe Emmanuel Bimenyimana. Kiganiro cyacu tugihere ibukavu mushikiranganje wo mu gihugu hagati mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Mushinga na Eric Murimbarimba yatanze imihoho mu mabanga yarajejwe, yamenyesheje ko atanze imihoho kubimenyesha makuru yabikoreye mu bushikiranganje bwiwe mu gitondo cy'uyu munsi tariki 8 Ruheshi 2018. Inkuru ya Wendojo dushikirizwa mu ijwi rya Munezero Pacifique.
Muteganyo cyo kuri no wa gatano mu gitondo mu biro vyiwe ibukavu umushikiranganje Ruka Murimbarimba Musururu yaramenyesheje ugutanga imihoho kwiwe mu ikete giwe yandikiye buramatari w'intara ya Majepfo. Ikaba yavuga kubijyanye n'amafaranga ntegabizoza yategerezwa kuronswa ariko akaba atarayahabwa. Akavuga ko haciye amezi atandatu ari mwico kibanza mu gihe igitigiri cy'amafaranga yotegerejwe gukoreshwa muno mwaka w'ibihumbi 2018 angana n'imiliyoni 100 z'amadolari y'Abanyamerika yokoreshejwe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati tari uko akaba akoreshwa nko ku nyungu z'umuntu. Akaba ataburenganzira afite bwo kugira icyo abivuze ko canke gufata ingo iyariyo yose nk'umushikiranganje. Uko bijanye no gutsimbataza amahoro, umutekano no gusubiza hamwe mu kiya cya Rusizi no gutorera umuti w'amatati y'uburenganzira umuryango wa Furero, Ruka Murimbarimba arifatira abashingantahe batowe bahagarariye abandi mu gisagara cya Uvira ko bashaka kwama babona umuryango wa Furero wama mu matati.
Tuje mu Rusenda. Ifashanyo y'ibyigwa ku banyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye baja muri kaminuza, ishyirahamwe HCR ryateguye ifashanyo y'ibyigwa bya kaminuza muri uyu mwaka w'ishuri rya kaminuza ku banyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye n'abanyeshuri ba kera bahoze muri kaminuza z'i Burundi ubu bakaba bahungiye mu buseruko bwa Kongo. Yongabire ishitse inyuma y'imyaka itatu ikambi yo mu Rusenda ibayeho.
Dukuri ingingo twakiriye neza mu ishyirahamwe mu gincabwenge dungaha mu nkambi ni ningingo yatunejereje kuko inyuma y'imyaka itatu kwara bisaba bikanka byabatwemereye yuko twadufise 80% de réussite yuko babajya bacikirije amashuri hagati bari basanzwe biga mu Burundi y'abandi bene wacu ariko baraheze ubu mbese n'abajya abandi bahejeje ibyiciro bya kaminuza ko bose bagiye kugira kuronka amabourse kugira babashe kubandanya amashuri kira muntu wese abasha kugeza mu rugezo rwiwe. Gusa icyo twosaba ishyirahamwe hasi nuko by'ukuri bitoherera mu majambo ahubwo byoja mu bikorwa ibintu bigatangura abashobora kuparve na kuronka uko buba bangana kose kuko si bose ikintu gitangura baci baronkera rimwe n'icyo kintu tukibashimira ko gusumba.
Yindi nkuru yo mu Rusenda, ishyirahamwe Save the Children yatanguye inyigisho ijanye n'iby'isuku mu nkambi. Ishyirahamwe ry'abagiraneza Save the Children yatanguye inyigisho y'iby'isuku bavuze ku bijanye n'amazi, isuku no gusukura ahadukikije, isuku rya sugumwe n'ibindi mu nkambi zibiri z'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda na Murongwe. Izo nyigisho nizo kwikingira korera mu makambi y'impunzi z'abarundi.
Awashimishi sheria ya kutumia byo, awashimishi sheria ya kunawa maji na sabuni. Na ile njuri tuma sisi tukamati kampanye, tulaive kampanye ya sensibilisation ya juu ya ile mazingira ya na maji na usafisaji. Yaani wale ambao wamesikia hapa tunawaomba nao wapeleke ile injili kule kwenye wataenda. Tunasema kwamba kesho tutaenda Katungulu ya pili, Katungulu ya tatu, hapana. Wale ambao tulisensibilize hapa nao watatusaidia kupeleka hii message dans les ménages.
Umenya mudatekeranya mu kwezi kwa kane guheze abantu barenga 10 bari bafashwe na korera mu karere k'uvuzi ka Rusenda. Naha ikiganiro cyacu yaga kigarukiye mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, gihagarikirwa na Jacques Kaora, Emmanuel Bimenyimana na ubutaha.